VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95 bice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo naje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Imifashanyo abarundi bari mu gihugu ukayoherereza kubahunze byofatwa nko guhimiriza abarundi kubandanya batizabo maze bikaboneka ko mu Burundi byo babicika.
Uwo ni Madame Joke Chantal inkuru nziza icyegera cy'akabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka yo Burundi avuga ku kibazo cy'imfashanyo y'amahanga Burundi butakibona.
Bari abakozi baraha mu mugi n'abakobwa benshi bakiri batoya nibo baterwa inda bagatangira ubuzima bubi bakiri batoya bakarangiza bafasha udutaro kugira ngo bajye mu muhanda.
Uwo nawe ni bwana Edouard Munyamariza, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda, aravuga ku cyemezo cya leta y'u Rwanda yafashe cyo guca mu mihanda y'umujyi wa Kigali abazunguzayi bacururizamo.
Inteko z'igihugu cya Iraq zafashe ikiraro gikomeye mu gisagara cya Mosul. Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yahimbaje imyaka 93 y'amavuko mu ndwi iheze mu kwiyamiriza icyumviro cy'uko afise imigambi kuva ku butegetsi cyanke kudasubira kwitoza.
Ayo makuru n'andi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Inteko z'igihugu cya Iraq zafashe ikiraro gikomeye mu gisagara cya Mosul. Ni mu gihe ziriko zitera intambwe mu gikorwa cyazo cyo gutuma abagwanyi ba leta ya Kiislam mu gice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mosul babatuza muri icyo gisagara. Abategetsi batangaza ko inteko zishyigikiye leta ya Iraq zafashe ikiraro gikomeye ku ruzi Tigre, ingwano mu gisagara cya Mosul yarononye canke irasenyura ibiraro byose. Mugiye gutana mu mitwe kuri ko kwiyongera mu gisagara cya Mosul, hari impungenge ko abasivile baba muri icyo gisagara bageramiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abanyagihugu mu karere ka Mosul bafise ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa, ibitoro n'imiti. Benshi mu basivile bahungiye mu burengero bw'igisagara cya Mosul bavuye mu gice cyo mu buseruko bw'icyo gisagara. Inteko za leta ya Iraq zafashe icyo gice inyuma yo gutana mu mitwe kwamaze amezi atatu. Muri icyo gihe amashyirahamwe y'abagira neza ariko yitegurira gushobora kwakira abantu bagera ku 250,000 bashobora guhunga igisagara cya Mosul mu minsi canke indwi ziri imbere. Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Zeid Raad al-Hussein, yagabishije ko amahoro n'umutekano ku isi bifatiye ku burenganzira ngenderwa ko bw'ikiremwamuntu bigiramiwe n'abanyepolitike bashyira imbere inyungu zabo gusa. Raad al-Hussein yabwiye abaserukiye abandi bari mu nama y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agateka ka muntu ko vyinshi mu vyashitswe ko kuvyerekeye gutsimbataza umutekano ku isi kuva ingwano ya kabiri y'isi yose irangiye bigiramiwe n'abanyepolitike babwira abanyagihugu ivyo bashaka kumva mu kubanyegeza ukuri. Zeid Raad al-Hussein avuga ko amahoro arama mu bice bitari bike vyo ku isi n'iterambere ryo mu kiringo c'imyaka 70 irangiye bitegerezwa gufatira kwiyubahirizwa ry'uburenganzira ngenderwa ko bw'ikiremwa muntu nk'uko biri mu masezerano y'ishyirahamwe ONU n'amasezerano mpuzamakungu ku bijanye n'agateka ka muntu. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bijanye n'agateka ka muntu aragabisha ko makungu ashobora gutakaza byinshi mu kumviriza abanyepolitike bahonyanga agateka ka muntu canke bagabisha kuva mu masezerano n'amashyirahamwe mpuzamakungu vyubahiriza agateka ka muntu. Tuze muri Afrika, aho perezida w'igihugu cya Zimbabwe Robert Mugabe yahimbaje imyaka 93 y'amavuko mu ndwi iheze mu kwiyamiriza icyumviro cy'uko afise imigambi kuva ku butegetsi cyanke kudasubira kwitoza. Mugabe avuga ko niyo yumva atakibishoboye azobibwira umugambwe wiwe, amenyesha ko yamara muri iki gihe ivyo adashobora kubivuga. Perezida Mugabe atangaza ko abanyazimbabwe benshi bumva ko atawo musubirira mu by'ukuri ahari. Yamara kubera imyaka yiwe igeze kure bitebuke abanyazimbabwe bazotegezwa guhitamo uwundi muyobozi. urugamba rwo kumusubirira mu mugambwe wiwe zano PF ruriko rurakomera hari impande zibiri ziriko zihiganirwa gusubirira mugabe mu mugambwe zano PF ruhande rumwe rushigikiye umutambukanyi wiwe Grace Mugabe mu gihe urundi ruri nyuma y'icegera cha president Emerson Mnangagwa. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru y'ijyana no hino twabateguriye. Tukiri muri Afrika, igihugu cha Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bitanu biriko birakoresha igipimo cha mbere cyo kugerageza gutanga umuti ubuza abantu bagendana umugera wa sida gufatwa n'indwara y'umutima, cyane cyane mu gihe hari ibimenyetso kwa abo bantu bashobora kugira migwa n'iyo ndwara. Uyu muti utuma imitsi itaziba mu bantu bagwaye indwara ya sida uzwi ku izina rya Reprieve, n'ubundi buryo bwo kugwanya ikiza cya sida, kandi urafasha abagendana umugera wa sida kuramba hamwe no kugira amagara meza. Umutahe w'imiliyoni 20 ku mwaka utangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzotangwa mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi uzogeragezwa ku bagwayi 6,500. Uyu muti uzovura n'izindi ndwara atari indwara ya sida, kuko muri iki gihe abagendana umugera wa sida bariko barasaza, abaganga bariko baramenya kwico kiza kigiramira abasirikare bo mu mubiri gitera n'izindi ngorane. Ukuntu uyu muti utangwa kurasanzwe, abawufata bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Thailand, Brazil na Afrika y'Epfo, bafata kandi kanini kiyongera ku miti yo gufufahaza ikiza cya sida bari basanzwe bafata. Jürgen Kattner, umudagi yagizwe imbohe n'umugwi w'abagwanyi b'abayisilamu Abu Sayyaf mu gihugu cya Philippines, yishwe n'uwo mugwi inyuma y'ikiringo cyo gutanga ingwate kugira arekugwe kirenganya amasanamu ya video y'iyicwa rya Jürgen Kantner yarerekanywe kibanza ngurukana na umenyi cishira hamwe Site Intelligence Group ikurikirana imigwi igira iterabwoba y'abayisilamu. Jürgen Kantner ageze mu zabukuru yanyurujwe mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze igihe yari mu bwato bwiwe mu mazi y'ibahari hafi y'igice cyo mu bumanuko bwa Philippines. Abagwanyi b'umugwi Abu Sayyaf basavye ingwate y'amadolari 600,000 kugira arekugwe, kiringo ntarengwa cyo gutanga ayo mafaranga carenganye ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa Leta ya Philippines, Jesus Dureza, yatangaje ko abategetsi bakoze ibyo bashobora byose kugira babohoze Kantner.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu mugoroba, ihuriro ry'imiryango itari ya leta iranenga icyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo guhanisha ihazabu ingana n'amafaranga 10,000 kubagurishiriza n'abagurira mu kajagari. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, bagaruka ku kwezi kwahariwe ibikorwa bya sosiyete sivile, Bwana Edouard Munyamariza uhagarariye iryo huriro yavuze ko Leta yagombye kubanza gukumira impamvu zitera ubwo bucuruzi kuruta kwihutira guhana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Aya mabwiriza yo guhana bagurishiriza n'abagurira mu kajagari cyane mu mihanda, ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda Societe Civile yanenze nyuma y'ukwezi atangiye gushyirwa mu bikorwa. Yasohotse mu igazeti ya leta mu mwaka ushize wa 2016. Na mabwiriza atomora kufashwa gurishiriza cyangwa gurira mu kajagari, bombi bahanishwa ihazabu ingana n'amafaranga 10,000 y'u Rwanda. Zimwe mu mpamvu zikomeye ubutegetsi bushingiraho bwamagana ubucuruzi zirimo ko bwica ubucuruzi bwemeye kuko nta misoro n'amahoro byabwo, zirimo kandi z'umutekano muke mu mujyi wa Kigali, abajura bihisha inyuma yabwo guteza umwanda umujyi wa Kigali n'izindi. Madame Patricia Muhongerwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, atangiza ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza yabwiye itangazamakuru ko impande zombi zifite inshingano zo gukumira ubu bucuruzi butemewe.
Tujangure dufata ubucuruza dufate n'umugurira. Bombi ntabwo bumvira, bombi bafite ikibazo bagomba kwansaringa. Turateganya ko tubahana kimwe.
Mu kiganiro n'abanyamakuru bagaruka ku kwezi kwahariwe ibikorwa by'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda, twashatse kumenya icyo bavuga kuri iyi ngingo y'ibihano bamwe basanga igamije kubangamira ubwisanzure bwabo, Abahagarariye ihuriro barasanga leta yarihutiye gushyiraho ibihano kuruta kwibanda ku gitera gushoka ubu bucuruzi bwo mu muhanda. Ibi byafatwa nko gushakira umuti w'ikibazo aho kitari. Bwana Edouard Munyamariza, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda, aragaruka ku cyo bafata nka nyirabayazana w'ubu bucuruzi basanga leta ariho yari bubanze igashyira ingufu.
Bari abakozi baraha mu mujyi n'abakobwa benshi bakiri batoya nibo baterwa inda bagatangira ubuzima bubi bakiri batoya, bakarangiza bafasha udutaro kugira ngo bajye mu muhanda. Urebye amakimbirane n'ibibazo biba mu ngo, nibyo byohereza abana benshi mu mihanda. Wongeye ukareba ikibazo, reka mvuge cy'uburezi udafite ireme cyane, kuko wongeye kureba ikibazo cya drop out. Abantu barizeraga yuko buriya burezi bwa bose niburushaho kugira imbaraga, ndetse n'ababyeyi bakabuhagurukira n'abayobozi b'ibanze bakabuhagurukira, nta mwana uzongera kuva mu ishuri, nta n'umwana uzongera kuba inzererezi. Iyo leta ishyira imbaraga aho hantu ko ari hata, ndetse ahubwo n'abandi bafatanyabikorwa baramutse bashyize imbaraga aho hantu, bagafunga ibyo byuho biturukamo abantu bajya mu mihanda.
Kuri izo mpamvu Bwana Munyamariza avuga, hiyongeraho iz'ubukene mu miryango n'ikibazo cy'ibura ry'imirimo cyugarije abatari bake cyane mu rubyiruko. Imibare iheruka igaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru badafite icyo bakora bari kuri 14%, naho abarangije amashuri yisumbuye bo bari ku 9%, kandi benshi bagaragara mu mijyi. Bwana Munyamariza akagira inama ubutegetsi yo gukemura ibibazo mu buryo bwimbitse bubihereye mu mizi kuruta guhita bushyiraho ibihano.
Ikibazo nge ntekereza kugikemura si ukuvuga ngo biriya bihano babikureho, ahubwo nibareba ukuntu babikemura upstream, babikemurire mu muryango. Ntekereza yuko umwanzuro wavuye mu mushyikirano uherutse kuba, ndakeka niba atari umwanzuro wa gatatu, ni wa gatatu, ntekereza yuko wadufasha cyane kubungabunga umuryango, amakimbirane n'ibibazo biwurimo kuri uyu munsi.
Kugeza ubu butegetsi bubarura amasoko 12 bwubakiye abazunguzayi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, bunabakuraho amahoro y'uturere mu gihe cy'umwaka. Burabarura kandi abazunguzayi basaga 600,000 bwemeza ko bumaze gukura mu mihanda. Gusa nanone ubutegetsi ntibuza umubare wa nyawo w'abasigaye mu mihanda, kandi hari na bamwe bajya muri ayo masoko bikarangira bagarutse mu mihanda. Igishoro cyababereye kibuza.
Muduhaye isoko, mukaduha n'igishoro, uyu muhanda nta wawutubonamo. Namwe ibibazo biri muri iyi Kigali murabizi, nk'ubu ngubu niriwe nkata, maze gukora amafaranga icyatanu nanze kuyaryamo, ni nyaryamo mu rugo bararya iki? Nayo gakopo k'amazi nanyweye, ubu niko ndi gukatana mu munda, icyatanu cyanjye ndagigeza mu rugo madama gureme ibirayi abana babashe kurya. Ntago nzirirwa mu rugo imbere y'abana, abana bandireho, ngo niriwe mu rugo, nzaza muri wa muhanda, nibatamfata nzagera mu rugo, nibamfata bazanjyana kwa Kabuga n'ubundi turahamenyereye.
Aya mabwiriza yashyizweho nyuma y'igihe kirekire ubutegetsi bukiraho izindi ngamba ikumira ubucuruzi bwo mu kajagari bukaguma ari ndanze. Icyakora bo bireba benshi bakunze kugaruka ku ngingo y'ubushobozi buke ntibemeranya n'ubutegetsi kuri ibi bihano.
Bakagombye kubana duteranyiriza hamwe bakadukoresha nk'inama runaka, bakabanza bakatuganiriza bakatubwira imbogamizi zirimo kuba twakorera ku muhanda, tukagira uko tubyakira, ariko ntabwo bahita bahutiraho ngo dushiye abantu ku muhanda kandi batarabanje no kutubitumenyesha.
Ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi?
Nk'ubu ngubu ngiye no kurangura utundi, ni amafaranga inote y'3,000 nkoresha muri uyu muhanda, nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu. Niba bashyize amande y'10,000 nyine, ubwo ngubwo urumva ni nk'aho banyirukanye mu gihugu cyanjye. Nonese ubwo urumva nzatungwa n'iki? None se nzibe nze ngushe kuzi telefoni se? Ibyo ntago ari byo. Nta perime fite, nta diplome fite.
Muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya societe civile zo mu Rwanda, kimwe mu by'ingenzi abahagarariye iyo miryango bazibandaho ni ukwegera rubanda bakamenya ibibazo bafite. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho abagabo babiri barayibishwe bakubiswe ubuhiri n'abanyagihugu muri komine n'intara ya Ruyigi. Abayobozi bahamagariye abaturage kureka ingeso yo kwihanira. Polisi yo yavuze ko yatangiye iperereza kuri ubwo bwicanyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Aba bagabo babiri bishwe ni Manirakiza Nestori avuga ku mutumba wa Rangi n'undi mugabo yamenyekanye ku izina rimwe rya Ramazani, abamuzi bavuga ko yo bavuka mu ntara ya Cankuzo. Bose uko ari babiri baheruka kure kugova mu iboro y'ukuryo mu Ruyigi, aho bari bapfunze bagiriza ubusuma bukabije. Basohotse ibohero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ku muhingamo wo kuruno w'Imana. Aba bagabo babiri barabomo inzu yitwa Prime ku mutumba wa Rangi barasahura ibirimwo. Abanyagihugu baciye babaja mu makanda aho bavuye babafatira ku mutumba wa Rutonganirwa biremetse ibyo basahuye. Uwo mutumba wari utonganirwa uri ku birometero binuvuye aho bari bavuye kwiba. Amakuru twakuye ku mutumba wari utonganirwa amenyesha ko abanyagihugu baciye babaduka n'amahiri gushika bacikanye hari mu masaha y'icumi y'umuhingamo. Nkeshimana Angelina nyina w'Amanirakiza Nestori twamusanze imbere y'inzu yiwe ku mutumba warangi aho yaragandariye n'abaramukaziwe n'agahinda kenshi yatubwiye uko byagenze.
Nibamufatiye mu bihororo cyabaramuzana bamwikiye hepfo yo muhiriwe abwira ati jewe kwibyanyu bibonetse mfunga mudushibimuga tureke amarero nagize nya cyabara barabahura guri bibando barabishurupfuru bi baramamagagura amanagize ndaduga mbona ikirongo cyishu kiraje ntenja hiyo mu kigo numva ngo baramwishe umugongo nacitse ntandaduga iyo ruguru nyene sanga mwana bamwishye bacuna minsi cy'abapfuka n'utwatsi ubundi nawe barambika kibibando binini binini byishye uramwe n'umubyeyi ndabura uko ndibikike cyo maragenda ngo turamwishye
muri ivyo vyabaye Nkeshimana Angelina arafite icamubabaje kuruta
baca bagiza ko bacama bamufubana n'ingongana n'ingongo umugore we siho yari mu isoko n'ubabana biwe bari mu isoko hano mwana n'umwe yamuherekeje ubundi mwana yaciye agenda kwinyegeza abanyuma ariko bari cyase wiwe intu rero bimera gutyo umugore wacu baza ati manze muri ndire basha manze mu ndire basha mukazanaze ndengenga na mwana wabo genda unzanire umukazana wanje atse basha abona urupfu mugabo wapfuye n'abana yemwe bamubone ngo nuko twaranya abona baratwara rero turatwara baratwara mu kiragwa umugore yari kwigurira isandugu yari kumushyira mu isandugu umugore yararira
siridiyo Jumeko yabwiye ijwi ry'Amerika ko yagerageje kubuza abanyagihugu kugira ngo nibihanire ariko ntiyorohewe
yinjize mu nzu
ibiki
imatera impuza amaradiyo byinshi inayingenye ndi burabe nyine numva cyagomba babakubite babahashe bankubise inkoni cyenda va
none bo bari kukubitiye
kandi babugire ariko kubakubita
kuri uyu mutumba warangi Manirakiza Nestori yarasanzwe azwi nk'umusuma karwari aba ni bamwe mu banyagihugu twavuganye ku mutumba warangi ahasanzwe avuka
abasuma rutetebye ngango baramaze nk'imyaka myinshi biba zaba za cankuzo cyangwa za Gitega cyangwa za Kumaso cyangwa za Buteze nta hamwe bati bahoze baguma biba bari bazwi bwose bikomeye kano kure kugwa muri no minsi mugabo abana ko ari bace basubiye kuza kuba muri nzo za barundi
uretse ivyo yaramaze kwiba hari ibindi yaramaze kwiba hano
ino mama
urashari gisuma karu hariyo
bisanzwe ari umusuma nyene bari bamuza wari we wese ari muzi uko ari umusuma naho yaraho naho yatembera mu bantu mu gihe abatagiye kwiba bari basanzwe bamuza hagaze hose ari umusuma aho mubonye bicungira none urumva naho yaguye mu sanganya nyaka kuko nyene bara abanyagihugu babishe abanyagihugu bose tukuvuga ngo umuntu umwe yamwishe ko bari basanzwe bazi ko ari abasuma babatobye
Valerie Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingendo yo kuyanira akagabisha n'abagifise bene ako kageso. Amakuru twakuye muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi nuko amatozi yatanguye kugira ngo bamenye abo babari imbere mu gandagura abo bagabo babiri ku mutumba wa rutonganirwa muri komine ya Ruyigi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Tugume mu Burundi. Abanyeshuri n'abarezi bo ku ishuri shingiro ryo kuwikirari riri muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi bafite ubwoba nyuma yuko abantu bitwaje imipanga bateye iryo shuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishat.
Imirimo ntiyaranguwe uko yahora ku ishuri shingiro ryo kuwikirari muri zone Muzenga ku mutumba Munyinya. Kuno wa mbere abanyeshuri bategerezwa gukora ikibazo cyihiganwa gitogwa rwego rw'intara. Mu gihe icyo kibazo cyari gutangura igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo ushige cy'isaha zine nticyari bwatangure gukogwa. Abanyeshuri n'abigisha twavuganye batubwiye ko batekewe n'ubwoba kuri igitero cyakozwe ku iryo shure ku munsi wa gatanu. Iranke Jeviane ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa kabiri.
Mbafise ubwoba mu mubiri wanje ndabufite ko bagaruka dutera.
Usaba iki none abayobozi kugira ngo ubwoba bwawe buhere?
Kwa mbocha buhera.
Kuri wewe haje umutekano bisobanura iki?
Haje abantu benshi babakuru.
Icyo gitero cyatumye imitima y'abarezi n'abaregwa ku iryo shure batekirwa n'ubwoba cyabaye ku munsi wa gatanu gikogwa n'abatwa nkuko amakuru dukura kuri iryo shure abivuga. Abakora icyo gitero bahereye mu mwaka wa kabiri. Nyandwiribere niwe ariko arigisha muri iryo shure.
Igihe cy'isaha zitanu n'inusu twabanje kubona abakobwa batanu barazunguruka ishuri
hanyuma rero baraza kumwangarugariza babaza ikibagenza ntinamake bavuga bati ngo nta kim ndi sivyoroshe njambare abanyeshuri nisoka abashoboye mu cyumwigirisha nabandi bigisha twari kumwe barabakurikiranye barabonye uko bari kumwe n'indi misore cyo twabonye cyagaragaye nabigisha bakenzi bacu bari twarakibonye sinkuru mbarira n'impanga barayibonye ishika 25 ngo barakeka kids agira n'imimenyerezo bakiye bacana kuri cimetier baramumura imisaraba imvaza bitavye imana
irankeje Vianne na Muhimpundu Diane ni bamwe abanyeshuri bakubiswe twavuganye
bakubiswe
bakubiswe he
amasiko
bakubisiye
umusara baburandiye ku kaburiya amacu babonera ngaha
bavuze ngo uri wa musara wa nyina wandire ngo reka tukwereke bashobora kunkubita aha andiko ndiruka baguma batwiruka ko haca haza abandi rero hamwe umuntu umwe yitwa Pasifika ahora yikajya mu yambira yarafize igipanga bije turiruka
amakuru twawe n'ababibonye avuga ko bakoze igitero barenga 50 kandi ko bari hagati y'imyaka 14 na 25 Manirambo na Manase ni umuyobozi w'ishuri shingiro ryo kuwikirari avuga ko atari ubwa mbere iryo shuri yarongoye ritegwa
kare vyahora biba tukimvira tutingira ngo nububisha kuko baraca nkaho bagatera amabuye abana bagakubitira abana ku ishuri tukagerageza tukababuza abana bakabona ko bashigikiwe mugabo uhoho abana barafise ubwo bwinshi cyane mugabo idawe ku munsi wa gatanu ararengeje urugero twavyakiriye nabi cyane kuko hageze aho bagomba no gutema abigisha gutema abanyeshuri
aho batwa nta abana bigeze guca ngaha byifashe gute
nka bose baraciye ngaha bagatangura kwiga bagaca baheba katuma amakomite inshingwa shuri ikagenda ikabagarukana mugabo ntibamara umwanya munini bagaca basubira bagaheba
bigeze ko rawo bazaga gutumba umutekano
yego cyane cyane benshi ni muri bo abo batwa
igipolisi nticyashoboye gufata abakwico gitero kuko birutse baragisiga nkuko bakuru twakuye abivuga abigisha bo kuri iryo shure bafise amakenga yuko bohava basubira gutegwa kuri uyu wa mbere bavuze ko bahagaritse imirimo gushika baronse abacungera umutekano ndamama Alexi
ku bw'abarimo turafise ubwoba cyane ku buryo n'ubu murabona ko mwasanze ibibazo bitariko birakoreshwa ibibazo turabitangura saa moya n'inusu ariko urabona ko ari saa yine ataka ibibazo cyakozwe ku buryo twasabye ko tudasubira mu ishuri hatabajije umutekano bariho n'ubu mubona ko dufise ibibazo mu ntoki twavuze yuko tuza kwikoresha abantu baduhagarikiye
mu gishingo cy'abajije umutekano haciye haza abanyagihugu bahurikiye mu makomite y'umutekano ku mitumba kuri iryo shuri twe twashoboye kubona abarenga 21 abo nabo nawe ko bacungera umutekano basaba ko hoza abajije umutekano nyezina n'intunze Silvestre ari muri komite y'umutekano
imipanga turazi aho yagejeje uburundi none wumva bamaze gushika ku ishuri tukoreka kugira ubwoba gute yaba ari bafise inkoni byari kumvikana naye imipanga natwe twaje tujejwe umutekano twazanye inkoni none abaje bazanye imipanga nabo atarusha bafise gushika ku ishuri we wumva bidateye ubwoba dusaba abajejwe umutekano ko bodo bagahagarikira abo bantu abatware nabo bakaza kugira ishinama bagatohoza
musenyeri wa komine Rutovu Jean Ndayitwaye ko amenyesha ko ejo ho bukera abajeje umutekano bazaba bamaze gushika ku iryo shure shingiro kandi yabwije ijwi rya Amerika yuko ku munsi wa gatatu ni ukuvuga hirya y'ejo azoja kugisha inama ku mutumba wa Munyinya muri komine Rutovu mu ntara Bururi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Monica mureke ukuri
mbega ukuri ko sindi kinyoma mbega inezo yo sindi nabi twarengera gute ibidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange
Monica muri kirukuri
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inama nshinga amateka na sena by'u Burundi birasaba abakenguza amateka n'abashinga amateka bo mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa kumvisha ibihugu byafatiye ibihano Burundi kubihagarika n'inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
mu nama yavyo yo kwigenekerezo rya mbere gushika kurya kano kwezi kwa kabiri mwaka 2017 ibiro by'inama nshinga amateka by'umuryango w'ibihugu bivuga urimo rw'igifaransa vyari vyerekanye umwitwarariko ivyo bihugu bifise kubiba mu Burundi urwo rwego ruvuga ko rurajwe ishinga n'abantu bahagarikwa atamitahe bahawe abarezwe igufa ababurwa irengero hamwe n'ubwicanyi burobanura abashinga amateka n'abakenguza amateka y'ibihugu bivuga igifaransa bamenyesha ko ibitigiri bafise kuva mwaka w'2015 biteye ubwoba bisunga ibiharuro byatanzwe n'igisata cya ONU cyita agateka kazi na muntu Icyo gisata cyemeje ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika mu kwa gatandatu 2016 ubwicanyi burobanura abantu kubera ivyiyumviro n'ico bari bwahitanye abantu 348 n'abagera ku 651 baborezwe igufa hagati y'ukwezi kwa kane 2015 no kwa kane umwaka w'2016. Ibiro by'inama nshingamateka y'ibihugu bivuga igifaransa bisigura ko byababajwe rwose no kubona ubutegetsi bw'u Burundi bwariyamirije bwongera bwa nkumuzo w'inteko mva makungu zigizwe n'abanyafrika hamwe n'izaoni. Ariko inama nshingamateka n'inkengeza amateka z'u Burundi zisanga zigenzi zazo z'ibihugu bivuga igifaransa zihuguza. Joki Chantal Nkurunziza icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yasomye itangazo ku izina ry'izo nzego abivuga afatiye ku mpunzi z'abarundi zitahuka mu gihugu.
Inama nshingamateka n'inkengeza amateka z'u Burundi zibona ko ibiro by'inama nshingamateka y'ibihugu bivuga igifaransa irenze urugero mu kuvuga ko mu Burundi bicika mu gihe impunzi zirenga 52,435 zavuye mu gihugu kibanyi cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ziyumva ko ziri mu mahoro n'umutekano ntangire mu Burundi. Dufatiye ku biharuro duhabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu byerekana ko gushika ku wa 31 Kigarama umwaka w'2016 abarundi barenga 100,000 baramaze gutahuka.
Naho izo mpunzi zitahuka, Madame Joki Chantal Nkurunziza asanga hakiragahaza cyane kubera ibihano abafasha u Burundi babufatiye.
U Burundi bwarafatiwe ibihano biciye mu karenganyo na bamwe bamwe mu bahora babufasha. Ahanini ibyo bisinzikaza bene gihugu mu bisata bitandukanye. Aha twovuga nk'amagara y'abantu, indero, ibijyanye n'iterambere rirama. Nicyo gituma u Burundi bukeneye gushigikirwa mu bijyanye n'ubutunzi.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka y'abarundi basaba bagenzi babo bo mu bihugu bivuga igifaransa kugondoza abafatiye ibihano u Burundi kubihagarika.
Inama nshinga amateka n'inkengeza amateka z'u Burundi zisabye ko imfashanyo itangwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya yoshikirizwa abarundi bose muri rusange. Kubera ko kw'imifashanyo abarundi bari mu gihugu ukayoherereza kubahunze byofatwa nko guhimiriza abarundi kubandanya batizabo maze bikaboneka ko mu Burundi byo babicika.
Inama nshingamateka n'inkengeza amateka z'u Burundi zisaba abagize ibiro by'inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa kwishikira mu Burundi. Abitorewe n'abene gihugu mu Burundi babona kw'ivyo biro bikorera ku makuru y'abantu bacafuza ishusho y'igihugu n'amashirahamwe amwamwe atanga amaraporo y'ibinyoma. Izo nzego z'u Burundi zibutsa ko kuva mu mpera z'umwaka uheze abanyepolitike bane barimo Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye u Burundi na Alice Nzomukunda yigeze kubicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu batahutse zigasaba abashinga amateka n'abakenguza amateka b'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa gufasha kugondoza kugira ngo abandi banyepolitike bahunze igihugu batahuke. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dutandukana ho reka mugenzi wanjye Fidel Nyongabo atwibutse amwe makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze di. Inteko z'igihugu cya Iraq zafashe ikiraro gikomeye mu gisagara cya Mozo ni mu gihe ziriko zitera intambwe mu gikorwa cyazo cyo gutuma abagwanyi ba leta ya Kiislamu batuzwa mu gice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mozo. Umutegetsi mukuru ajejwe agatega ka muntu mwishyiramu mpuzamakungu ONU Zaid Rad Al Hussein yagabishije ko amahoro n'umutekano ku isi bifatiye ku burenganzira ngenderwa ko bw'ikiremwa muntu bugeramiwe n'abanyepolitike bashira imbere inyungu zabo gusa. Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Robert Mugabe yahimbaje imyaka 93 y'amavuko mu ndwi iheze mu kwiyamiriza icyiyumviro cy'uko afise imigambi kuva ku butegetsi canke kutasubira kwitoza. Mugabe avuga ko niyo yumva atakishoboye azobibwira umugambwe wiwe akamenyesha ko yamara muri iki gihe ivyo bitaraba. Igihugu cya Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bitanu biriko birakoresha igipimo cya mbere cyo kugerageza gutanga umuti ubuza abantu bagenda n'umugera wa sida gufatwa n'indwara y'umutima, cyane cyane mu gihe hari ibimenyetso ko abo bantu bashobora kugeramirwa n'iyo ndwara. Iyo uwo muti utuma imitsi itaziba ku bantu bagwaye indwara ya sida kabuzwe ku izina rya Reprieve, n'ubundi buryo bwo kurwanya ikiza cya sida kandi urafasha abagenda n'umugera wa sida kuramba hamwe no kugira amagara meza. Jürgen Kantner umudagi yagizwe imbohe n'umugwi w'abagwanyo ba Islam Abu Sayyad ugihugu cha Philippines yishwe nyuma yuko kiringo ntarenga ko cyo gutanga ingwati kirangi.
Nshuti mwese turi kumwe turabashimiye ko mwaduteza amatwi tuboneho kandi no gushimira engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Don Brown wegeranje aya makuru n'abandi bose bagize urari mu itegurwa ry'ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza.